VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Abatwumva muri uyu mwanya, Ijwi rya Amerika rikomeje kubagezaho ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese aho muri ndabasuhuje. Amakuru muri uyu mwanya aribanda cyane ku Burundi.
Barasakiri hanze bacha barinjiye basanga umwana yinjije safuriya y'ibyo kujya mu nzu basanga siwe muganca buje kwa mwica bacha bamurasa nenda mutumye ko aje kumesura inturi z'abana kubera je ngwaye kuboko hari kwa gatandatu kwa cagenda kwa Mungu nda muri rabisa tusura ku ishuri.
Uyu ni umubyeyi w'umwana warawe wiciwe muri karitsiye ya Musaga mu rwa mukuru w'u Burundi Bujumbura mu ijoro ryakeye. Iki kibazo cy'ubwicanyi kimwe n'amakuru avuga ku kibazo cy'u Burundi gitangiye gufata isura y'ubwoko tubegarukaho gato mu biganiro byacu. Ariko kandi kubwo mwihariko na karusho uyu munsi tubafitiye n'amakuru ya siporo, irushanwa shane ryatangiye uyu munsi mu Rwanda mu kanya turabwira uko byifashe. Abakize inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU bazasura Burundi mu cyumweru gitaha. Izo ntumwa zizaba ziyobowe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muryango w'abibumbye Madame Samantha Power n'ubufaransa François Delattre. Biteganyijwe ko izazaganira ibiganiro bizagenda na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza n'abayobozi b'imiryango itagengwa na leta yo mu Burundi. Hagati aho kandi hari undi mutegetsi w'umuryango w'abibumbye Zeid Raad Al Hussein uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu wongeye kwamagana bikomeye imvururu zikomeje kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi. Yemeza ko nta gikozwe kigaragara icyo gihugu kizahinduka igihugu kitagendera ku mategeko. Ibibazo byo mu Burundi byatangiye mu kwezi kwa kane ko mwaka ushize ubwo President Pierre Nkurunziza yari amaze gutangaza ko aziyamamariza kongera kuyobora igihugu mu yandi matora. Icyo cyemezo cya Perezida Pierre Nkurunziza nicyo cyabaye imbarutso y'imyigaragambyo n'umutekano muke mu gihugu. Itangazo ryasohowe na Bwana Zeid umuyobozi wa ONU, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu, rivuga ko hari ibimenyetso bifatika byerekana ko ibibazo by'u Burundi bikomeje kugenda bishobora gufata intera y'ubwoko. Uwo muyobozi wa ONU yagarutse ku gitero cyakozwe mu kwezi gushize tariki 10 kwezi kwa 12 z'ukwa 12 mu kwishize, avuga ko abagize inzego z'umutekano binjiye mu mazu y'abantu banafata abagore ku ngufu. Uyu mutegetsi wa ONU kandi yakomeje ni mu itangazo yashyize hagaragara, yakomeje asobanura ko ONU ifite amashusho yafashwe n'ibyuma bya satellite agaragaza ibikorwa byo guhamba abantu mu kivunge bari bamaze kwicwa n'inzego z'umutekano. Tariki 12 y'ukwezi gushize kwa 12 tubibutse ko umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yabwiye itangazamakuru n'abanyagihugu n'amahanga ko hishwe abantu 87 baragwa igitero ku bigo bitatu bya gisirikare biri mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura.
Uwo mwana yari yishwe azwi ku izina rya Justin Irankunda yitavye Imana afite imyaka 15 yarayiga
mu mutwe ngandire gato nibyo bya technique biturogoye gato. Twavuga kuri icyo kibazo cy'abantu biciwe ku biciwe mu Burundi nkuko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye n'ishami ryita ku burenganzira bwa muntu ry'umuryango w'abibumbye. Noneho tugane mu Burundi muri karitsiye ya Musaga mu rwa mukuru Burundi Bujumbura. Umwana w'imyaka 15 yarayishwe arashwe n'abantu bitwaje intwaro. Umunyamakuru rya Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanyanka niwe wageze aho ku Musaga agiye kutugezaho uko icyo kibazo cyifashe. Evariste,
uwo mwana yarayishwe azwi ku izina rya Justin Irankunda yitavye Imana afite imyaka 15 yarayiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ritoyi ryo mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Yari yaje muhira aho ku Musaga ku ibara rya mbere kuri uyu wa gatanu aje gufasha udukorwa nyina mubyara kubera muri kino gihe yavunitse ukuboko. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu n'igihe cy'isaha 3 zirenga niho urugo rwa Desire Manirakiza rwaterwa n'abantu bari baje kumurondera. Nyina w'ico kibondo n'intuntu nyinshi aratubwira ingene vyagenze.
Hari saa 3 z'ijoro je nagiye hepfo y'ingura mayo 5 kotiki umugore nagiye aca munuka hepfo hano kabare ariye kunkiye, hanyuma nabo bona ikomeye ngo abantu bari haguru yacu baje gutura munsi bibaza yuko yinjiye mu nzu bazarebi batako yinjiye mu nzu bahagarara bacubaza inyuma yiye bacubaza wedezire bayitora rasa barashe barasohokera hanze baca barinjiye basanga umwana yinjije isafuriya y'ibyo kurya mu nzu basanga siwe umwana cyabuje ko bamwica baca bamurasa naye ndamutumye ko aje kumesura intu z'abana kubera aje nengwa ikuboko ariko agatanze ko aje genda kwa Mungu ndamurira bisa cyose ku ishuri
Niyozima Francine akeka ko abareba muhekuye arabigeze kunyuruza umugabo wiwe bamwagiriza ko ari mbonera kure ariko uwo mukenyezi ararahira karengwa ko atavye imigambwe barimwo
nta muntu ubwatsi n'uyu ko nta twabonye
Nuwavuze ko umugabo wigize kunyuruzwa hamara ari kugwaherera nyurujwe n'abandi bamuhora iki
Bavuze ngo iyo byose ngo yibane mbonera kure nabo se cyo sindimwo ntabyo nkora muje ntabyo nkora mu ntana hamuje mpagaze je nikora kuri buraseri je ibyo ntabyo ndimwo baramuri kwa twa telefone yiwe bateka dukora amatohoza n'ubu ntaye baramu byate ibi bintu bisiga ubwenge twese ndikini badohora nta kintu kimwe nzi n'ubu bavuga n'ubu si n'ubu ye none nk'ubu n'ubu ye munawe neza n'ubu harisha kubica n'ubu n'umuso mu ijoro ko babiciye umwana barondera mwebwe umva twe ntinzi ikintu tuzira na kimwe umva je nta mugamwe n'umwe turimo nta numwe nta ntambwe tuhagaze ntitwumva ikintu gituma bakwatu badutoteza ndetse gituma
abanye b'umuryango warayibuze ikibondo bashikiriza ko ubwicanyi bwabaye nanse umwe muri bo ataka abatwara igihugu kugira icyo bakoze
igitoje nko twara twambuye umwana
nayo kugira buhagarara imubona akwiye gukoguke
ngira ngo abadutwara barabibona cyane gusa ko byuhagarara yego niko ndabibona kuko turakeneye ko abana bapfa abantu baguma bangara bagira ante ko vyohagarara vrema turabisaba gose n'Imana yabibona
none wa kabiri bwari bwafutse umunwa atagira ayacira na yamira ababazwa n'ingene ngaho kumusaga bama mu ruhagarara
twasaba yuko indongozi zeheju yacu zotugira imbere kugira ubwicanyi buhagarare kuko imisi yose twaba mu ruhagarara rw'imisi yose bavye bagahekurwa abandi bakabapfakazi twasaba ko ibintu byohagarara mu majambo make
uno mukenyezi yari yaje gusuhuza umuryango warayibuze asaba ko abatunze ibigwanisho bibandanya guhekura igihugu batabifitiye uburenganzira bo vyakwa cyangwa byakunda
abantu baraye bakoze igihobara ko bari baje barondera se w'umwana hanyuma bagasanga uwo mwana niwe hari bagaca bamwiki biboneke ko ari bo ngaha nyene kumusaga nyene ahubwo banjeje umutekano ico no saba n'abantu ubutungane n'ubutegetsi babasake babakure mwizo nko kuko ziracanyegeye ngaha nyene Ninacho gituma rero two mudufasha mukarondera ibyo bigwanisho biri ngaho.
Kuva no mwaka wa 2016 utangura harugwa abantu bagera kuri 10 bamaze kwicwa mu makarti atandukanye y'igisagara cha Bujumbura huko byashikirijwe mu biganiro kubamenyesha makuru byaremeshejwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi n'icegera ciwe i Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Abakomeje kutwumva rero tugeze ku mwanya wihariye uyu munsi twabateganirije siporo. Mu rwego rwa siporo ku buryo budasanzwe kuri wa gatandatu irushanwa Shane rihuza amakipe y'ibihugu bya Afrika ku bakinnyi bakina imbere mu makipe y'ibihugu byabo ryatangiye ku gicamunsi cy'uwa gatandatu i Kigali mu Rwanda. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda uri kuri stade y'Iremeraho i Kigali. Uranyumva neza?
Ndabumva neza cyane ikene.
Jean-Claude ndakumva urakomeye cyane.
Ibintu ni byiza cyane n'amahoro.
Ni byiza cyane uri kuri stade aho umukino wa mbere wahuje Cote d'Ivoire n'ikipe y'u Rwanda Amavubi umaze kurangira mu kanya gashize cyane. Byifashe bite?
Nicyo koko nk'uko bivuze umukino ufungura cyangwa se Reve de Rido umaze kurangira muri Rishani ikorera mu Rwanda hagati ya Cote d'Ivoire n'u Rwanda. Umukino urangiye rero ikipe y'u Rwanda ishoboye kubona amahirwe yo kwegukana amanota atatu ubwo ikipe y'u Rwanda yatsindaga Cote d'Ivoire igitego kimwe ku busa.
Jean Claude, utwumva ko u Rwanda rwatsinze Cote d'Ivoire ntasobanukirwe byagenze bite?
Uko bimeze byaje bivugwa kera ni nako kuri inshuro ya kane irushanwa rya Shane ribaye agenda bagutungurana cyane uko amakipe asanzwe azwi mu rwego rwa Afurika siko agenda yerekana isura yayo mu rwego rwa Shane cyane cyane ko abari abakinnyi babaserutse abasanzwe bakina ku mugabane w'Uburayi cyangwa bagize umwuga ntabwo bahari bituma noneho hagaragara abo mu gihugu imbere isura yabo ikaba yahinduka abazi Cote d'Ivoire ni ikipe ya mbere muri Afurika bakaba ari yo babonye ubwo ikipe y'u Rwanda yinigaga kikaba igitego kimwe ku busa igitego cyabonetse mu gice cya mbere cy'umukino hakiri kare cyane rwose ku munota wa 15 igice cya mbere igitego cyatsinzwe kuri Kufra n'umukinnyi Bayisenge Emery usanzwe akina mu ikipe ya APRFC yateje igitego kuri Kufra yabonetse ku munota wa 15 igice cya mbere cy'umukino.
Ni Kufra yatsinzwe n'umukinnyi usanzwe ukina inyuma mu ikipe y'u Rwanda. Ku buryo se bwa rusange umukino wagenze gute, ha mu gice cya mbere mu cya kabiri u Rwanda rwarushije Cote d'Ivoire ku buryo bugaragara cyangwa
icyo umuntu yavuga u Rwanda rwinjiye mu kino hakiri kare kubera ko n'igitego cyagiyemo hakiri kare ibyo byongera icyizere mu gice cya mbere cy'umukino abakinnyi b'u Rwanda bakina batuje bigaragara ko noneho n'ibyiza bishobora kuba biri imbere ariko icyaje kuba nuko haje kuboneka penalty abantu batavuzeho rumwe penalty yabonetse mu gice cya kabiri cy'umukino aho ikipe y'u Rwanda yabonye penalty nyine igahabwa nanone Bayisenge Emery ku ikosa bavuga ko yari yakorewe ku mukinnyi kapiteni w'ikipe Tshisekedi Jacques ariko nko ku ruhande rwanjye icyo navuga ntabwo navuga ko iriya penalty yari isobanutse ni ukuvuga ngo arbitre cyangwa se uyobora umukino abafite uburyo yegereye umukino abafite uburyo yabonye igikorwa cyabaye kubera yitanze rero yabonye ko ariyo ariko hari benshi cyane cyane abatari bafite aho bogamiye avuga bati ya penalty wenda ni amahirwe akunda guhabwa ikipe iri iwabo cyangwa se pay organisateur ariko navuga ko icyo cya kabiri cyabayemo impinduka zikomeye ubwo ikipe y'u Rwanda yahushaga iyo penalty ikipe ya Cote d'Ivoire yabaye nkikanguka irataka irasatira ku buryo bukomeye abakinnyi nk'uwitwa Gabon Badi uwitwa Jobo Atacho Junior ndetse n'uwitwa Jeje Gwiza ku munota wa 90 buturiye kurangira yateye umusanzu ukomeye cyane ariko amahirwe make ya Cote d'Ivoire mukino umupira ujya hanze ariko umuntu yavuga ko ikipe ya Cote d'Ivoire yihariye igice cya kabiri nk'uko ikipe y'u Rwanda yari kugerageje kwihagararaho mu gice cya mbere ariko birumvikana kwihagararaho kwiza no gutsinda ikipe y'u Rwanda ku gitego kimwe yegukanye amanota yayo atatu ya mbere itanga icyizere yuko ishobora no kugitwara neza ko muraje hejuru mu mikino izakurikiraho mu itsinda.
Hanyuma se Jean Claude, igitego kimwe ku mukino wa mbere u Rwanda rwakina Cote d'Ivoire muri iyo shani na karusho ku Banyarwanda harimo birumvikana ibyishimo byinshi ku Banyarwanda n'abatuye akarere kose. Abafana b'u Rwanda bitwaye bate, abaje kugira ikipe y'u Rwanda baritwaje bate?
Urakoze kuri icyo kibazo. Icyo navuga ku bijyanye n'abafana, abakunzi b'u Rwanda bari benshi cyane kuko stade yari yuzuye imyanya 25 yose yari yuzuye, bigaragara ko bari bafite motivation cyangwa se bari bafite ikibashishikariza kuza. Kwari igitego kimwe cyabonetse ku mukino wa mbere na kandi gahimbaza mu cyangwa se na kandi kantu gashobora kubashishikariza kuzagaruka ku mukino uzahuza u Rwanda na Gabon niho mukino uzakurikiraho uzaho kwa kabiri kwa gatatu icyumweru gitaha. Aho rero umuntu yavuga ko abakuzaho icyizere cyari ko bazaza gusa nanone nk'uko bikoze kugaragara abafana cyangwa se abakunzi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda usanga ari babandi biterera hejuru y'igitego cyinjiyemo ariko nyuma gatoya cyane nk'umunota umwe cyangwa ibiri bakongera bagatuza akenshi usanga batifitiye icyizere bavuga bati wenda kiriya gitego nicy'akanya gato baraza kugishyura ariko imifanire iracyari hasi nubwo nyine usanga abo baserutse ari benshi banambaye ibirango banisize amarangi ariko gususuruka cyangwa se kuririmba kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota usoza usanga bikiri hasi.
Uyu ni umukino wa mbere Jean Claude, ariko mu kanya gato irushanwa rirakomeza, amakipe akina ni ayahe, icyo watubwira abantu bayitezeho ni iki?
Nk'uko ubivuze umunsi ni umunsi wa mbere harakina amakipe mu itsinda rya mbere nyine itsinda A umupira wa mbere warangiye mu kanya u Rwanda rutsinze Cote d'Ivoire kimwe ku busa guhera saa 12 hatangiye umukino wa kabiri wo muri iri tsinda aho ikipe ya Gabon ihanganye n'ikipe ya Maroc kugeza ubu tuvugana byari bikiri ubusa ku busa ariko bivuga ko ikipe y'u Rwanda yatangiye neza iri tsinda rero umunsi rero yarabyisobanuye ku munsi kuri 10 ejo noneho shani ikazakomeza ikomereza mu majyepfo y'u Rwanda i Butare aho bazaba bakina amakipe muri iryo tsinda rya kabiri aho ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo izacakira na Ethiopia hanyuma umukino uzakurikiraho uzatangira isaa 12 z'umugoroba ikipe Kameruni ikipe y'intare zihangarwa igacakira n'ikipe ya Angola.
Jean Claude turagushimiye kuba twumva rero na karusho twabahaye uyu munsi kajyanye na shani irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi bakina mu makipe y'imbere mu bihugu gusa. Irushanwa ryatangiye uyu munsi kuwa gatandatu rizakomeza kugera tariki ya 7 y'ukwezi kwa kabiri gutaha. Icyo nababwira gusa, Ijwi rya Amerika rizakomeza kubagezaho iyo mikino iryo rushanwa umunsi ku wundi. muzakurikirane mu biganiro byacu bya buri munsi. Noneho umwanya ukurikira n'uw'ikinamico, inkino, intamenwa.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi. Ndarushe gushika n'ukuri.
Ive?
Wi.
Ngira kwa nkura ikubise.
Kasha.
Yewe. Ibyo n'enyene mbonurushe. Kabisangira wayite.
Rero shangira nzoto. Byari bigo ariko nagerageje.
Jose cyahigaye none kayipe. Nawe.
Ehera abajije. Ndabira ibi nibiharuro, ibi navyo
ndabira. Ayewe bete nawe. Cene byari ko ndakora ndabegwawe.
Eh kasha.
Indi barinyereka hanyuma shayine.
Oya. Jidi ndabira sha. Numva ntashaka kujya utandabiye. Kane si byo gufitira.
Ramashiyo razio ngaho ndabanda kurabira.
Oya. Jiduras. Sawa. Sawa.
Ariko sitana urasarishe. Yende genda kurabira.
Ndabanda jya sha Jidi. Numva bitomanuka utandabiye. Kane si byi blag. Ndabira Jidi. Ndashavuye kandi urumwana mubi.
Gaho ndakobwa mushavuzwa n'ubusi. Nani nakurabira hoho. Ubaza ko kuvuga ko tari cyo mpindura.
Ntacyo ndabimenye. Je nabitoye. Wow!
Utigiga yive. Uti babitoye.
Nabitoye.
None uri kongori iki. Genda bekere runi ndire bazoza na manota, sivyo?
Umve basha jidiyo. Si uko mvuze.
Uvuze ngo ikino.
Akira rero reka kongora.
Natwe ndabiko mpamahoro mawe.
Eh ibi ni biharuro.
Mwabikoze byo nyene?
Oya nibindi ngibi twabikoze. Gusa nshaka bari biharuro utangura kuko ari byo bingorora bizi. Kandi byo mfitiye kubwoba. Undabire neza Jidi, undabire ko ninyishariza.
Era. D'abord opération.
Yo opération ngira
neza. Ça veni c'est typique ça c'est en hane on fait pas. Correct.
Wow.
Problème nazo sasa.
Yo no, problème rero ni hatari mugabo.
Ni hatari nyene waruzi. Kandi yango sisters beshi probleme babo ni myotsi.
Oya, ariko opération agerageje, sivyo? Ngira nzotora Jidi.
Oya opération nzobona na Kenzi City 20.
Wow.
Eka na problemu mbona wagerageje.
Eka kuvuga.
Okay ndari. Oh seigneur. Mere kuri kirundi.
No izo nyisho nizo gajidi. Raba ngaha aye raba iyi nayo. Mana ndagusabye mbe nabitoye. Yo mana. Jidi nabitoye.
Bizo gute. Ha. Turakanyoyesha. Ako kayo kumba gute. Eh?
Tacho kabaye rero.
Eh.
Rega re nyoze yagirinyi.
Ha. Ndakubona kwe.
Ukesera.
Ko tashize ngamata.
Nabaye icyayi gusa. Urazi sinza nari. Nasikono tambo misa ntabaje kwitanga. Eh. Yanda ngi ngi
Ha. Weekend onyoye za yose bitse. Ha. Warayaguye ko. Wazinyo yo dita mazi zira kotasha.
Oya rero. Ndira nanyoye
nyi. Eh.
Wa. Usa nuko na diva.
Eh. Namatunwa rero ga muzozo n'umuntu.
Yo. Tekare. Nakubiye ko baza kwa.
Eh.
Nawozi ya mata n'aza ngo yiwe ya mata.
Hewe, bugabuga ke ntakwitwa rero nchutse. Amata ya minata. Ha.
Ariko boss ko nawo.
Eh.
Nayi nkaza.
Akitu munu kamubamu. Ha. Zewa zivu gie.
Evi. Rega gosa kamu.
Eh.
Kau na kai. Nukira saya.
Ijo bit. Ayara mablage sha. Uje na jesimfa honyo ya mat. Ha. Hajo muna matanda ya tin. Bele kashi yon haya nyoye nga. Ha. Chanda ya hiva.
Uya prema na. Uya prema na. Uya prema na. Uya prema na.
Umbe wizoza na we. Ha. Utibibyo sinje bapfaka. Shabit. Bemenata fresh mahaja naho yapfaka ikaye. Arabyifashe mwe neza kabisa.
Wewe ubone ya mata. Urazi muri mayi.
Eh. Sone pavé. Utira yagayaga.
Ngumenga rayisika.
Eh. To aranezeje ruminatantuza n'intore vrema aha bande bagore bafakaye ibintu mugabo yabasigaranye bice bisanza ha aya nokuri ruminata rakuye kubera karorira abandi bapfakaze eh
Rats on the cop, I don't think some attendant would be communist. Ha! Would you move back as in the Mukots? Eh,
Diana.
Uh-huh.
I have been
a girl said,
you're
a woman. I'm sorry. You're a woman. 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 You're a
woman. You're a woman. You're
Ha, yagi mara bakamukundira. Ha, niko ndabibona ubu. Abana bubu na basigaye bagoye. Nwe ntumara ko hari giye abavyeyi babintore, abantu gasanga babaye bigaba.
Ya rero, ya muntu we
bidiyo. Eh. Yamaye nka wayibone kabizoze. Reka twishinde kubita igipindi none tugira ducegwe.
Uragenda ngewe zimbangana ije
jayama. Ha, uransangayo.
Berai.
Fa.
Cyari kimbabuye basi.
Aya ya. Kare kashare ka. Oweri z'ubujyumva gute. Uraka gushika na umenga mu muhogo baguteretse kwimbabu.
Ihinge minywe rirengwe nyene.
Ndebe. Kumenga naho tunywana wowe ntumirewe neza.
Reka nyene ni warerego. Ndabyiwagire ha. Ndiwe gusuzuka kwa n'umugore w'ishangara
bwe. Uwo byemera? Uwo mugore yogira ibyo je twohuje. Eh? Ndebe. Uwo mugore ninde? Nibaze ko atari umwe gwawe.
Ari umwe wanje ho.
Eh.
Yarara tashe mwinshi wanje. Ai nuzi kwa nagomba gucu, nasi kwa na mwene wacu mina.
Ika.
Ewe. Oye ngana jakumubaza ntibite wewe mwishwaye.
Eh.
Ninashaka uzana tena kufasha utuntu tumwe tumwe.
Yaho.
Yewe.
Eh.
Yaranyira byugurutsure gasha. Aranga ya wa mugabo.
Eh.
Nana kajambo na mumvise ko mwishwaje arazi.
Eh? Oya ntibishoboka.
Ejoje bitaba.
None abona ko ari umunyaga hinga yoza kuraba ibisigi bya mwene wanyu. Ukihari. Ntibishoboka.
Sibyo nyene. None wewe kuri umugenzi gashabera hino umfashije.
Eh?
Jewe ndabona bigiye kunkomera na jewe ndebere mwishwanje. Yabigenze gute none gashabera hino kitya.
Mhm.
Erega wewe ruminata ntawe. Ligi koko kikoko enda kambura kirazira
ndibi mwishwanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya ntibishoboka ndukunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ha ukamuyagira neza utuntu twutugugu eh aha kahundi na wewe ntavyawe
Nga kwitwe gashabera hi. Besha ngaruminata. Icho no muhanda fise ni. Nodi komwene wa tata to yarabu.
Nono baracyamufite.
Kumuyagirana. Era shiwe ona keneye nukumbo na mwisho.
Nibyo.
Umba no na tuzohure. Muga bupa kugenda kwa. Je wende bere bijya bintu bisiga mwende wacu. Negereza kuri twa. Eh. Owe miyo mitwe gusa.
Enda kwereke. Enda kwereke. Wewe ntuzumwereke kuko ne bijya bintu. Oya. Durajya kuraba abana uhengere nkarya ari mu mirima usoho kututurira ibitoke. Motere rugwego nibintu.
Umuhimbi wesha wasanga ari igitoki na kimwe kidatuturi mbega agiye ko abakozi biwe bahinda mu murima
ukazura mwibarisha uti mbe ntawe arakurengera
Kumu faka ziba mkengi. Utuzo kuguru, mama garenza duhuri. Yee, umwere kikwa rusi gawu shobo yebdiyozi. Naya handi huu, ugie nguge guchakira matu. Mga zogu shivura nyene.
Shave rahimi.
Yee.
Ujamu gore shahara goye, wewe na uwe. Ngize mandapu kaa shanda wa nga haa. Could you put him a man? You live your game, which one?
No, no, I was Shakachayam. Where Mubanda and Yegusa? Now to Christian, we ring a gig, we give way.
You know me.
Haja, we were Zakata Kenny, Mohos. Hey, Kerabu Carero Muga.
Mwana wa ba.
Isa. Urya mugora sigwa na mwene wanyu cyo kimwe na matungo yiwe byose ni gwawe
ariko ndebere nyira no gorore
zura fina
ratibintu mwene wacu yasize ukerenda seze ndebere mwishwanze
basha byose inka umugore nitongo mugabo sinzi ko nuburira zoza buzanye ki uzobigenza gutega mugabo sha uhazonyibuka ko ndumva ko tutakinga
aya ni baje bishwe era
sa
ka undi yo nsa ko barakagaye
kabi
yo seni bwanje kwende beri manira kukona yo
Coincidence.
Doline.
Voilà.
Eh? Whip off.
Now, Professor, that's what I'm sure. And then the Bezos. Bon, what? What is the number?
You wake? When I come down, can I know Vandush?
What is his wedding? And you're going to see a Croatian exam. My name is Hawaii, child. Dolly, why told him?
Nagra get you from a cigar in a
Hey, a hat in your hat. No, who am I? No, we was a good against the good. You are equally. Tell me about friends.
Just in a man, I'm a second of a toy. Gusan, I get a get.
Dodi,
sir?
Hatch again of the Apunani. Zero sin van.
Yeah, Messi. Oh, yeah. Zero vrema. We are now a miss.
Carmema, Carmema. Dodi, you are also Zero Mugabo of the Apunani. How much you fish?
No, Messi. No, no, I shall live at the whole Natrishage.
Sorry,
sir.
You know, if you could teach, I didn't know the jail. What I take is an apple.
But if
you are not amazed,
yo, merci beaucoup, monsieur. Merci vraiment. No, could just see Shavala Quigira, Zimza, who service and he. Oh, yeah.
Look who's rather locunda, Mutsa.
Mm. 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 Mm.